ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Amakuru yacu tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi, tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Oriane, mwaramutse namwe muteze amatwi muri kano gatondo turayahera mu yavugwa mu karere k'ibiyaga binini. Imyerekano ikomeye yiyamiriza uko leta iriko irabyifatamwo ku kibazo cy'umutekano yarabaye mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari cyo ku munsi wa mbere inyuma y'abantu hafi 11 bagandaguwe mu gitero cy'abarobeli cyabaye mu mpera zindwi irangiye. Umuhari w'iterabwoba ADF umwe mu mihari yitwaje ibigwanisho igisibije muri icyo gihugu warisha abantu 11 wongera unyuruza abandi babiri mu mihana yahitwa Masambo mu ntara ya Kivu y'uburaruko ku munsi w'Imana nkuko bivugwa n'umukuru w'umutumba winye wa Benga. Imihari iharanira gateka ka muntu hamwe n'abanyagihugu bo mu gisagara cha Beni basabye ko haba iminsi y'imyiyerekano mu gacerere kuva ejo ku munsi wa mbere kugira biyamirize umutekano muke urangwa muri utwo turere hamwe n'ifungwa ry'abagenzi babo baharanira impinduka basaba umutekano muri icyo gihugu. Kuri uyu wa kabiri CPI iratangura kuburanisha urubanza rwa mbere ku byaha by'intambara byakorewe mu ntara ya Darfur muri Sudani. Wagirizwa ibyaha yitwa Ali Muhammad Ali Abdi Al Rahman azwi kandi ku izina rya Ali Kushaibe yari umwe mu bayobozi bakuru b'umuhari Janjaweed. Yagirizwa ibyaha by'intambara hamwe n'ivyikiremwa muntu bingana 31 birimwo gutoteza, gufata ku ngufu no guhohotera inzirakarengane ariko we akabihakana. Ali Kushaibe ni wubwiwe yishikanye mu maboko ya CPI muri Repubulika ya Centrafrica mu kwezi kwa gatandatu 2020 yaciye arungikwa mu ibohero rya CPI irahe mu gihugu cy'u Buholandi yari amaze imyaka 13 arondegwa. Mu miryango iharanira agateka kazi na muntu urubanza rwa Ali Kushaibe n'intambwe ikomeye ku butungane bw'abahohotewe. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko intambara yo mu 2003 mu ntara ya Darfur yahitanye abantu bagera ku 300,000 yangaza n'abandi barenga imiliyoni 2. Muri Afrika kandi perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ejo kuwa mbere yatangaje ko ingingo zose zari zarafashwe zo kugwanya ikwirakwira rya COVID-19 zitazoba zigikurikizwa kuva isaha 6 z'ijoro z'uyu wa mbere ushira uyu wa kabiri. Yavuze ko igihe kigeze ko cyo gusubira kugwiza umwimbo w'ubutunzi bw'igihugu. Perezida Ramaphosa yavuze ko igihugu ciwe cyasinzikaye cyane kuruta ibindi ku mugabane wa Afrika cyavuye ku bantu 240 bafa ku munsi mu kwezi kw'indwi k'umwaka uheze ubugishitse ku bafa 12 hari mu ndwi iheze. Leta yahisemo kurangiza izo ngingo igihugu cyafashe kuva ku itariki ya 15 z'ukwa gatatu 2020. Ubutunzi bwa Afrika y'Epfo bwarasubijwe inyuma n'icyo kiza aho abashomeri biyongereye gushika ku bice 35 n'ibice 3% mu mezi atatu ya nyuma yo mu 2021. Perezida Ramaphosa yavuze ariko ko izindi ngingo nko kwambara udufukamunwa mu mazu yugaye bizogumizwaho mu minsi 30 iri imbere.
Washington, ijwi rya Amerika.
Hanze y'umugabane wa Afrika, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yasabye ejo kuwa mbere ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin aburanishwa ku byaha byo mu ntambara. Amwagiriza ibyaha byakozwe n'abasirikare b'Uburusiya i Bucha ni mu micungararo y'igisagara cya y'umugwa mukuru Kiev wa Ukraine. Umushikiriza manza mukuru wa Ukraine yavuze ko ibiziga by'abantu 410 byatowe muri ako gasagara inyuma y'aho abasirikare ba Ukraine bahasubiriye. Perezida wa komisiyo y'ishyirahamwe rya Buraya Ursula von der Leyen nawe yashikirije ubutumwa kuri Twitter ejo kuwa mbere kwishyira mu rya Buraya rizorungika abakora amatohoza muri Ukraine kumufasha gutohoza kuri ibyo byaha byo mu ntambara. Uburusi ariko bwarahakanye ibi byagirije ko bwishye abasivile muri Bucha umushikiranganji w'Uburusi yawe imigenderanire n'andi makungu Sergei Lavrov yavuze ko ibiriko birerekanwa mu micungararo ya Kiev ari agasomborotso kerekana ugwanko igihugu ibihugu byo mu burengero bw'isi bifitiye igihugu ciwe c'Uburusi.
Washington ijwi rya Amerika.
Ibiganiro kuri nikleyere leta zumwe za Amerika na Irani biragirizanya byaragirizanije kuba mbere jo kudindiza ibiganiro kugusubira mu masezerano ya nikleyere bimazindwi byarahagaze. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Irani bujejwe imigenderanire n'amakungu Said Katibaz yavuze ko intumwa z'igihugu ciwe muri ibyo biganiro zitazosubira ivyene muri Otirishiya ahamaze umwaka ariko arabera ibyo biganiro. Avuga ko Amerika ibwirizwa gutorera inyishu ibibazo bikidindije biganiro. Uwo mutegetsi yabwiye abamenyeshamakuru ko Irani itazoja ivyene mu biganiro bishasha byo guheraheza ayo masezerano mu gihe Amerika itokemura ibibazo bigisigaye, ariko ntiyavuze ibyo bibazo ivyo ari byo. Ariko umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire muri Amerika Ned Price we yavuze ko ahubwo ari Irani tariko iratanga inzira ishikana ku masezerano. Price yaragabishije ku mwanya uri kuragenda aho Irani irushiriza kwegereza ngo gukora ikigwanisho cy'umara cya nuclear.
Urakoze Aloyzi Bigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi udushikirije. Abakozi ba leta co kimwe n'abikorera utwabo basanga ibiciro byo kuriha amazu bapanga mu bisagara vya Gitega na Bujumbura biri hejuru cyane ku buryo ko kuronka uburaro bitoroshe.
Mwisagara n'ubireshe kubaho kuko nk'ibiciro by'inzu bizaba biduga buri munsi ku munsi.
Kuraraba nk'inzu y'ivyumba bibiri na salo ugasanga harimo dushe toilette ukazawumva bahisize ku majana 25 hahera nk'umwaka umwe ukazawumva barakongeyeho ngo 250.
Abo ni bamwe mu bantu bapanze amazu muri ivyo bisagara. Nchuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika tuyahere mu Rwanda. Sentare yungururizwamo imanza yagumijeho igifungo cy'imyaka 25 cyari carakatiwe Rusesabagina Paul bavuga ko yagize mu bikorwa by'iterabwoba mu gihe Nsabimana Calixte Sankara yagabanijwe igihano avanwa ku myaka 20 ahanishwa 15. Asumta Kaboyi ikigari mu Rwanda aratubwira ibindi kuri inkuru.
N'ikimbizi cyafashe umunsi wose gisomwa abacamanza basimburana nyuma y'amasaha arenga 8 urukiko rusoma ku rubanza rwagenze ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere nibwo urukiko rw'ubujurire rwanzuye ko Rusesabagina Paul ahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 25 yari yarahawe mu rukiko rubanza. Urukiko rwavuze ko ibyo urukiko rubanza rwemeje ko Rusesabagina yemeye ibyaha ku buryo budasubirwaho nta shingiro bifite, ko Rusesabagina yemeye icyaha gusa ubwo yabazwaga mu bugenzacyaha. Nyamara geze imbere y'urukiko niyongera kukemera ahubwo yahisemo kwivana mu rubanza. Urukiko ariko rusanga kuba Rusesabagina ari ubwa mbere akurikiranyweho ari impamvu nyoroshya cyaha rwanzura ko ahanishwa igifungo cy'imyaka 25 rumamije icyaha cyo gukora ibikorwa by'iterabwoba. Kuri Nsabimana Kalisi Sankara wari umuvugizi wa FRN yari yasabye urukiko rw'ubujurire ko rwamugabanyiriza ibihano. Nsabimana Kalisi Sankara yari yagaragarije urukiko rw'ubujurire ko umucamanza wa mbere yirengagije ibyo yakoze yirega akemera icyaha ndetse agasaba imbabazi. Sankara yari yabwiye urukiko ko yatanze amakuru yose yari afite kugira ngo ubutabera bugere ku ntego yabwo. Sankara yarasabye urukiko rw'ubujurire ko rwamuhanisha igifungo cy'imyaka 5. Urukiko rw'ubujurire rwanzuye ko urukiko rubanza rutahaye agaciro kwirega no kwemera icyaha kwa Sankara n'amakuru yatanze, maze rwanzura ko akwiye kongera kugabanyirizwa ibihano rumuhanisha igifungo cy'imyaka 15 aho kuba 20 yari yahawe mbere. Herman Nsengimana wasimbuye Sankara ku buvugizi bw'umutwe wa FRN we yahawe imyaka 7 yifuye kuri 5 yari yakatiwe n'urukiko rukuru. Umucamanza yavuze ko urukiko rukuru rwa rwamugabanyirije ibihano cyane kandi nta mpamvu. Mark Nizeyimana wari ufite ipeti rya Colonel mu ngabo za FRN nawe yagumeshirijwe ibihano cy'imyaka 20. Umugore rukumbi warezwe muri uru rubanza ngire na Mukandutiye wari warakatiwe igifungo cy'imyaka 5 ubujire bwa muha imyaka 20. Umucamanza yavuze ko ibyaha yakoze ane nsubira cyaha kuko yari yakatiwe n'urukiko gacaca rwa Rugenge mu mujyi wa Kigali igifungo cya burundu rumuhamije ibyaha bya genocide. Nubwo muri rusange ibihano byatanzwe n'urukiko rw'ubujuri rusanga byiyongereye ugereranije n'ibyo ari byatanzwe ku rwego rwa mbere, hagaragaye abaregwa bahawe igihano gito barimo Jean Chrétien Ndagijimana umuhungu wa jenerali Yategeka Wilson wari umukuru wa FRN wahawe igifungo cy'imyaka 3. Urukiko rwavuze ko uyu musore yajyanywe mu gisirikare ku gitutu cya se kandi ko yinjiye mu gisirikare akiri umwana. Nubwo hari abaregwa bahawe ibihano binyuranyije n'ibyo bari basabye, umuvugizi w'inkiko mu Rwanda Arson Mutabazi yabwiye Ijwi rya Amerika ko urukiko rw'ubujurire arwo rwa nyuma rujuririrwa.
Ntabwo bijurirwa, ubujurire busanzwe burangirana na urukiko rw'ubujurire. Yarangiye keretse inzira ibisigaye niyo gusubisha mu rubanza ku mpamvu z'akarengane, ariko izo procedure zihari.
Bimwe bashyira umuvunyi?
Ubanza urukiko rwusumbye rwafashe icyemezo rwakwanga, ukabona ukajya ku muvunyi, wava ku muvunyi ukabona rukagaruka. Ibintu nk'ibyo ngibyo niyo procedure yo gusubisha ku mpamvu z'akarengane, ariko iyo ni procedure yihariye, ntabwo ari procedure isanzwe.
Kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru, urukiko rwari rugisuzuma ibigendanye n'indishyi zaregewe muri uru rubanza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Umuryango wa Paul Rusesabagina wavuze ko icyemezo cya sentare atashingiro gifise. Umukobwa wiwe Karine Kanimba yabwiye Ijwi rya Amerika ko bazokomeza gusaba ko arekugwa. Ku nshuro ya mbere umuryango wa Rusesabagina watangaje ko Rusesabagina yagize ikibazo cy'umutsi w'umubwonko AVC. Karine Kanimba yavuganye na Venuste Nshimiyimana atangura amubwira uko bakiriye ingingo ya sentare.
Ntabwo byadutangaje kuko kuva papa baramushimuse bamukoreye iyicarubozo, bamwima uburenganzira bwe bwose, bamwima n'imiti ye, bamukoreye ibintu byinshi bibi ku buryo bino twari tuzi ko bizagenda gutya. Ubu twebwe tuzakomeza kampanye yo gusaba yuko arekurwa.
None se murateganya iki muzakora, cyane cyane ko icyemezo cyafashwe nta handi gishobora kujuririrwa?
Rino rubanza ni politiki ku buryo twebwe tuzakomeza kampanye yacu yo kusaba yuko papa rekurwa. Iyo kampanye irimo irakomeza kukura ku isi yose, abantu benshi baza basaba yuko papa rekurwa. Icyumweru gishize ONU imaze gusaba, yafashe umwanzuro isaba yuko papa rekurwa. Bavuze yuko bamushimuse, bamugeza mu Rwanda mu buryo butemewe, bamukorera iyicarubozo ku rwo rubanza rutagombaga kuba, noneho rusaba u Rwanda yuko arekuva murekurwa byihuta, bakanamuha indemnité. Ku buryo tuzi ko ONU iduhagariye inyuma, ihagariye kumwe na papa, kandi nabo bazakomeza bamuvugire. N'abandi bose rero ku isi bapasije ama resolution birirwa babwira leta y'u Rwanda kumurekura, nabo bazakomeza.
Uru rubanza rwabaye adahari birumvikana kubera ko yivanye mu rubanza avuga ko ntacyo abitegerejeho mu rwego rw'ubutabera, ariko se kubatamubonye ubuzima bwe bwifashe gute magingo aya?
Ubungu papa ararwaye cyane, tusabye yuko abantu bose, abanyarwanda bose bamusengera, natwe tuzakomeza tumusengere. Ziko papa yagize AVC kubera ko bamwima imiti ye, afite na paralyse mu maso ku buryo turatinya cyane ko ibintu bizakomeza kugenda nabi. Bamwima imiti ye, imiti akeneye kugira ngo ashobore kubaho. Rero turafite ubwoba yuko bazakomeza kumugirira nabi, ariko ubungu papa ntabwo ameze neza.
Mukanya wavugaga icyemezo cyafashwe n'urwego rw'umuryango w'abibumbye rurwanya ifungwa ry'amaherere, mwatakiriye mute icyo cyemezo agisaba ko umubyeyi wawe yafungurwa?
ONU yavuze yuko ruriya rubanza rutagombaga kuba, yuko papa ari imfungwa politiki, yuko bamushimuse, yuko agomba kurekurwa, ko kandi bagomba no kumuha indemnities. bamufashe arbitrarily nibyo Onyas yavuze kandi isaba yuko Rwanda imurekura ikindi cyabaye nuko abantu bakurikiye urubanza bavuze ko urwo rubanza rutagombaga kuba abo bantu bakurikiye urubanza ko Rwanda yahaye uburenganzira bwo gukurikira byo kuza kwicara mu rubanza ngo babukurikire ari Rwanda rwafunguye umuryango ngo baze babirebe barabirebye rero basohora rapport uyu munsi bavuga ko runo rubanza rwari ruri ikinamico ko na justice yaririmo yuko papa ari ifungwa rya politiki bakavuga ko uwo mwanzuro wafashwe nta shingiro ufite
Karine Kanimba ndagushimye cyane kubwa aka kanya wahaye ijwi rya Amerika
murakoze cyane Venuste
Leta y'u Burundi ibicishije mu kigo Obuha kijejwe uburaro mu gihugu himenyesha ko igiye kuvyura politike yo kubaka uburaro rusangi ibisagara bya Bujumbura na Gitega bimaze kongera igitigiri cy'ababibamwo ku buryo bigenda bizimba kurusha inkuru yateguwe n'ishwi rya Amerika yifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi tushikirizwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda
Bamwe mu bifuza kuba mu bisagara bitandukanye by'u Burundi bamenyesha ko kuronka uburaro muri kino gihe bitoroshe bafatiye ku mushahara baronka buri kwezi baba abakora ubuzi bwa leta canke abakorera abikorera utwabo basanga batagishobora gupanga amazu abayazanye n'ijwi rya Amerika bavuga ko aho baronsa amazu basanga ibiciro ari umurengera
mu bisagara ntibireshe kubaho kuko nk'ibiciro by'inzu bigaduduka buri munsi ku munsi nk'inzu nk'umwatangu yabamo ku 50 ugasanga bagera mu dogiri zako
uri kuraraba nk'inzu y'ivyumba bibiri na salo ugasanga harimo dushe toilette ukaza wumva bayisize ku 25,000 hahera nk'umwaka umwe ukaza wumva barakongeyeho ngo 50,000 kugira ngo bikunde wongere ko canke usohoke kandi usohotse barayongera ko nyene gushika ubu unye ikintu cyo gupanga ni kibazo kuri twega abanyagihugu
iyo myidogo irafite ishingiro kuko umugambi wa leta wo kubaka uburaro rusangi umaze imyaka myinshi warahagaze nkuko bivugwa na Gaspar Kubako yigeze ko umushikiranganji wa leta y'u Burundi ajejwe inyubako yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ibituma abiyubaka izabo bazizimbako
hariho n'inyubako zubakwa na leta hama bakaziha abantu bafise uburyo bubaye abaye bagashobora kugenda barariha bukebuke kuko myaka 10-15 ishika 20 rero uburaro uno munsi biragoye gusigura ingene byifashe kubera kuko leta ndicubakira abakozi bayo ibyo kubakira abakozi ba leta sinovuga yuko bitakibaho mugabo byaragabanutse cyane kuko abagabananya baronka amaparasera bariho mugabo urumva byaba birimo ingorane hama harimo umusunikano hama harimo induru muhora mubyumva
abapanze amazu y'abigenga babwiye abakozi b'ijwi rya Amerika ko badatahura igituma goma duga ibiciro basaba leta kubaremurira uwo mutwaro
byatugora kumenya icyo bisunga kugira ngo baduze inzu mu gihe usanga na meri itaba yadogije ibiciro by'inzu iko ryagumye ni ryari yindi mugabo twebwe abantu bapanze basanga baguma ritubwiriza
nk'abatushikira kure umuntu tumenyeshereza abategetsi bo hejuru bumve yuko turarushe gose kandi abapangisha bagerageza kutwigenzaho kugira dusohoke kuko dusohotse baca baduza amazu n'ukuri turasavye biga iki kibazo cyo gupangisha amazu
Gaspar Kobako yigeze kumushikiranganji ajejwe inyubako ko nawe nyene asaba leta gutorera umuti ico kibazo gitera kibandanse araratanga n'intererano y'ukuntu vyogenda
wari ubatse inzu yawe ku ideni uzokwishura ku myaka 10-15 mbere na 20 ubwa mbere banki iteza kuyishura hanyuma ifaranga ryarataye agaciro uko rigenda rata agaciro rero nyene inzu agenda arakurikiza ibiciro cyo kugende amafaranga agenda rata agaciro ugasanga wa umuntu nawe agenda gupanga iyo nzu imushahara nduduga nawe nyene rata agaciro twibaza yuko inzira ya mbere ariko leta yotegura ibibanza bitunganywe neza no kubaka uduza hejuru no kuvuga yuko barondeye nkaho bokubaka dufate ko ari nk'ikiro metero kwadrato amazu maremare menshi ubwa mbere yozimbuka harimo kubakira benshi
Leta y'u Burundi ibicishije mu kigo Obuha kijejwe uburana mu gihugu iri ku TV mu ntumbero yo kurosa ababishoboye aho bubaka ubwo buraro Jean Pierre Gatore umuyobozi mukuru w'ico kigo yabwiye abakozi b'ijwi rya Amerika ibiriko birarangurwa
umuntu yotanga bikuru bikuru biriko birakogwa na cane cane ibibanza byabimaze gutunganywa ubu unye turiko turarondera impapuro turonderera abenegihugu umuntu yotanga akarorero nk'ibujumbura bazantanga busoro kizingwe bihara gisyo nyabugete ikambere si bujumbura gusa uvuga ngo ngozi kuri site byegwa muyinga mukoni biye kambere na handi
iruhande yitangwa tema parcela kubashobora kwiyubakira uburaro leta kuvyo umugambi wayo wo kubaka inyubakwa rusangi umugambo gaze ko ntabwishimishije nkuko bivugwa n'uwarongo ikigo Obuha
Mwonye tuliko tularondela, abashobora kudufasha kubaka izo nyubako rusange turi kumwe n'abantu y'uburaro turafise n'abandi bagwizatunga baba bo mu Burundi canke bo hanze bariko baraza kugira ngo bashobore kubaka izo nyubako rusange aho twovuga nk'abo twita izi Togo Arab Contractors ariho na Banque Mondiale n'abava mu gihugu cya Burundi kambere ko yava mu gihugu cy'Ubushinwa bariko baraza ari benshi turibaza yuko mu minsi imbere tugiye kubaka inyubako rusange nyinshi hirya no hino haba Bujumbura canke mu ntara zo hagati mu gihugu
umuyobozi mukuru w'ikigo Obuha amenyesha ko mu ntumbero yo gushyira mu ngiro uwo mugambi ibicishije mu bushiranganji mu byo bujejwe harimo gutunganya amatongo leta iri kwiregeranya amatongo yose yegukira ayo nayo akazubaka mu buraro rusange abazoyubakamo bazoriha buke buke gushika aho bubegukira
Mu Burundi ishirami gishinzwe kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bwa leta Olicom yarashize ahabona icegeranyo c'ibikorwa ryaranguye mu mwaka wa 2024 muri ico cegeranyo irishira hamwe rikaba ryagarutse ahanini kwinyuruzwa ry'amafaranga arenga imiliyaridi amajana 4 z'amafaranga y'amarundi inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Tiave ndayishimiye
Muri raporo ngaruka mwaka yashizwe habona n'ishirahamwe gishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bwa leta Olicom kuri uyu wa mbere mu kiganiro n'abamenyesha makuru byagarutse hanini ku mafaranga yanyurujwe ndetse n'isesagurwa n'ibisata bijejwe gutanga amasoko ya leta mu Burundi ibyo dukesha abakunzi b'ijwi ry'Amerika mu Burundi kubuserukira Olicom Gabriel Rufyiri avuga ko mu madosiye makuru yakorewe ubushakashatsi habonekamwe yo kujya ibiturire gusesagura amatungo ya leta no kunyuruza amatungo y'igihugu
Concerne akorimi kwari 4.4 miliyari
kubyerekeye inyuruzwa ry'aya mafaranga arenga imiliyari y'amajana neza marundi n'ubwo uruhare rw'umwe n'amazina y'abavugwamwo muri iyo nyuruzwa n'isesagurwa ryayo kuko byose biri muri raporo twakoze gusa sinshimye kuvuga izina rimwe ngo ndeke irindi kuko ko barakarenganya gusa barazwi gusa ico mutegereje kumenya abavugwa muri iyo nyuruzwa ry'amatungo ya leta harimo abakozi ba leta bakuru bakuru bifatanyije n'abadandaza b'Abarundi hamwe n'abanyamahanga bakunze gutsindira amasoko Leta itegerezwa kuduha inyishu umuco w'ibyo bibazo byose dufite kuko itunga ridasiguritse ari icaha gihanwa n'amategeko mpuzamakungu twarumvise ko ari ishyirahamwe ry'Abarusiya ryahawe isoko ariko nta muturimwo Umukuru wa Olicom yagarutse kandi ku gifungo kiri mu itangwa gisoko yo gucukura ubutare bwa nikele y'umusongati ahavuga ko ibibandiriza icukurwa ry'ubutare atana kimwe kirakogwa nko gushiraho ibarabara ry'indarayi ishirahamwe rihingura ubutare ndetse n'umuyaga nkuba avuga kudakwiye Leta itegerezwa kuduha inyishu umuco kuri ibyo bibazo byose dufise kuko itunga ridasiguritse ari icaha gihanwa n'amategeko mpuzamakungu twarumvise ko ari ishirahamwe ry'Abarusiya ryahawe isoko ariko nta muturimwo Ijwi ry'Amerika ryagerageje kurondera inzego zitandukanye mu Burundi ngo zigire icyo zishikiriza kuri iyi raporo yashyizwe hanze n'ishyirahamwe Olicom ntibabasha kuboneka gusa ishyirahamwe Olicom risaba ko inzego zijejwe kugenzura ibikorwa bya leta mu Burundi ko zokora amatohoza akwiye kuri aya mafaranga aboneka ko yanyurujwe ahitaba yavuzemo ubugenzuzi bukuru bwa leta abashingamateka sentare nkuru ishinzwe kubahiriza amatungo ya leta ibiro by'umuhuza w'abarundi n'ubutungane muri rusangi Iyi raporo kandi yagejejwe ku bamenyesha makuru inashyirwa hanze kuri uyu munsi yerekanye ko mu mafaranga leta y'u Burundi itegekanya gukoresha mu mwaka w'2022 ushira w'2023 harimo yataboneka yazova angana na miliyoni amajana atanu z'amadolari ya Amerika Cedive ndayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali
Igitigiri kinini c'impunzi zituruka muri Congo zihunga imishamirano hagati ya leta n'abagwanyi ba M23 ntibashaka kuja mu nkambi z'impunzi bavuga ko bashaka kurindirira ku mupaka kugira ngo umutekano ugarutse basubira iwabo ariko n'igitigiri cy'abatanguye kwemera kuja mu nkambi naco kibandanya kwiyongera. Umumenyesha makuru w'ishwi rya Amerika Ignatius Bahizi yishikiye mu nkambi ya Nyakabande araba uko byifashe.
Ahandi ku nkambi y'impunzi y'agateganyo ya Nyakabande ahakiriwe zimwe mu mpunzi zahunze imirwano muri Republika Demokarasiya ya Kongo va urusaku mu mvano rw'abantu batonze bari ku murongo bagiye gufata ibiryo. Bariko bamwe bavuga ko batarabona amasahani, ubwo rero akabaza gutegereza bagenzi babo kugira ngo nibamara kurya babatize amasahani nabo baje gufata ibiryo. Barimo gufata kurya umutsima w'ibigori hamwe n'ibishyimbo n'ibyo mbona babagaburira. Ndabona benshi ni urubyiruko, abagore bahetse abana hamwe n'abana batoya cyane, bo benshi mbona ahangaha nta bagabo benshi bakuze barimo. Wowe kuhagaraye kutari ku murongo gufata ibiryo nk'abandi?
Hejuru ko nta masahani ngo mfite.
Amasahani yo kuriraho?
Ngo kuriraho.
Byagenze bite se?
None ko twaje ko batari batwakiza amasahani. Tabona twe turo twaje mu ntabaduhe sahani.
None urarya bigenze gute?
Ndamanza natira kuri mugenzi wanje wo bahaye.
Ubwo no gutegereza karangiza kurya? Impunzi nyinshi ntizishaka kuza hano kubera gutinya kwimurirwa mu zindi nkambi za kure, nubwo ari icyifuzo cy'abayobozi ba Uganda ko zava mu mujyi muto wa Bunagana udafite ibikoresho by'isuku ku mubare munini nk'uyu. Aba ni bamwe mu bemeye kwimurirwa aha Nyakabande.
Mbere y'uko tuza ino muri transit, nuko twahisemo kujya mu kambi kuko batubwiye ngo niba tutajya mu kambi dutahe kuko mu Kongo hameze neza. Gusa turebye abagezeyo hariyo ikibazo kuko ngo abarebere bari munuze mu gisiziriye. Ubwo rero tureba ko gutaha tukomeze kimwe mu kambi.
Ni ubwa mbere uhunze?
Ni ubwa mbere.
Ufite imyaka ingahe?
Ufite imyaka 25.
Kubugiye mu kambi urumva bitagiye kukubangamira?
Tubiri bumbangamire kuko buri hantu hose umuntu ajakira ubuzima agatuza agakora akaniteza imbere n'abantu bose. Wo kugira umuntu apfe wabukora uko ushoboye ugatabara ubuzima bwawe, hanyuma byazamera neza ugakomeza ubuzima.
Nanze nawunza sasa mu rugo ntihari iwacu ucanzu niho inyeshyamba zose zituruka mu kirunga ziri gushyikira iwacu, niho ibirindiro byabo biri. Indege bayimanuwe ndaho ngeze hariya Bunagana ndara ijoro rimwe ubwo hano mbarayeho amajoro abiri.
Wabonye indege iri kumanuka?
Indege bayirashe ndi kureba.
Bande bayirashe?
Nimbare mu ventura nimbare guverinema nje nabonye iguye ngo ukundi uri kuragura musozi rwa Gisorora. Mbona iguye tanamenya bayigwishije hasi nayibonye ijisho kurindi yakaga umuriro nje guhitamo kuja mu nkambi ni hejuru y'ibyo nabonye.
Nyamara benshi muri izi mpunzi ntabadashaka inkambi, bamwe batubwiye ko barushye ihunga n'ihunguka ridashira.
Ntabwo ariko bwa mbere maze guhungaho nk'inshuro ngine mpunga mpunguka njya Uganda nsubira muri Kongo, mpunga mba muri Uganda nsubira muri Kongo, cyane ndarushye cyane ndatesetse cyane kugeza igihe cyo numva ko ubu buzima bwo turimo buratiyobeye cyane.
None wumva ari iki cyakorwa kugira ngo ibi bihagarare?
Twasaba ko umutekano n'ibihugu byo hanze byadufasha ku mutekano muzima.
Aha Nyakabande hari ibikorwa binyuranye birimo gukingira abana b'impunzi indwara zitandukanye, gukora ibipimo by'icyorezo cya COVID-19 kubahagira bose n'ibindi bikorwa by'ubuzima nk'uko aya matangazo yatambukiraga ku ndangururamajwi abisobanura.
Wewe uri pata chanjo Kongo, hapa ni Uganda. Ya Kongo ni ya Kongo, ya Uganda ni ya Uganda. Hiyo vaksini ya miaka ngapi? Ni ya watoto wa miaka 15 kushuka chini na wamama kuanzia kwa miaka 15 kushuka chini.
Navuganye n'umuhuzabikorwa w'umuryango wita ku mpunzi HCR muri aka karere, Philippe Crepi, ambwira bimwe mu bintu by'ingenzi barimo gukorera izi mpunzi.
You are doing your best with the partners the Uganda government to give them food.
Ati turimo gukora ibishoboka byose dufatanyije na leta ya Uganda hamwe n'abandi baterankunga kubaha ibyo kurya, imiti, ibikoresho byo mu nzu n'ibyo kuryamamo. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije. Turashimiye na Nadia Tahaye dufashije kuyegeranya. kuri niko mwari mwikumwe na Ogeni.